Uduce twasinzika ku rucutundi ni Nyempundu, Rukombe na Gikomero turi muri zone Nyamakarabo muri komine ya Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bushi burengero bw'u Burundi. Bamwe banyagihugu bahaba bavuze uko byagenze.
Imvura yatanguye kugwa nka saa moya z'umugoro hanyumiragwa hanyuma twumva imisozi itanguye kubomoka. Hanyuma itanguye kubomagurika turatelefona abo hirya no hino bamwe baravyuka. Turababwira ati nyamara rero mwicunge mubwira bari mu myonga. Hanyuma baze baragerana baje hamwe hanyuma turagerageza turababwira. Tukuma twumva ibintu bihomagurika hirya no hino induru zivuka. Urabona hariho benshi bariko barazura ngaho. Hariho n'abandi nyine hariya bazuye umutamu yapfuye yitavye Imana n'abandi batatu hariya nyene maje pfo bongeye gupfa nyene umwe ariko bamuhize bamutse
uvuga hano hari umuryango w'abantu indwi bose nta n'umwe buranako ariko barabazuba iyo ibyo byagiye bibahamba imisozi yose yamanutse hirya imisozi yose yamanutse nta murima n'umusigaye nta n'ukongera kurima
ibihomoka byahomokeye ku bantu abantu benshi bapfuye byakomeye abantu nabo turiko turabajana kwa muganga ararembye cyane uriya yarafite umwana mu ntoke nyina yabaye umutwazi ubu tumujyanye ubu hariyo n'abandi babiri bakiyepfo bataraha babatabariza nabo ndibaza bogenda bakaza kubatabara umuryango wacu twasigaje abantu batatu bapfuye hariho n'abandi batanu mu rukondo bapfuye hariho n'abandi bihomere bane bakiri inyuma yabaye giturumbuka kuko n'imvura nyinshi yaguye imisozi itangira kusitagurika isitagurise rero amazi aratemba menshi cyane abantu benshi barapfa abandi n'inkomere nibatariko tajyana kwa muganga
umukenyezi nawe yigana ibyo yabonye mu mihana itandukanye yatangajwe n'ibyo yiboneye n'amaso
uruko rumwe kwariyo nk'inzuzi ingahira abana benshi nk'abana bane ubundi yarafise umwana umwe umugore n'amagabo bose n'ubundi umugore nyene yarafise abana babiri n'abandi bana batatu bose bamaze gukubitwa n'ubwo ruzi bagiye abandi bane baciye bahambwa n'igihomoka nyene mwayo maze bariko barabazura abandi batatu harimo n'umunyeshuri yariga mu mashuri makuru nabo kandi bariko barabazura hariho n'umugore n'umwana mutoya nabo abana bamwe bacitse ariko nyamugore nabo bariko baramuzura n'umwana imirima nta kintu na kimwe gisigaye ahubwo natwe twagiye guhungira ahantu ku misozi miremire hakaguma haturagurika turabura ahantu duhungira twe twarokotse twagiye ahantu hari nk'amabuye niho twagiye guhagarara impande y'amabare kugasantere kari kahasigaye nayo imisozi yose n'amazi n'amabati nta n'ikibanza uwoba ukimenya kihari ntiwomenya ahantu haba hari habayirutse bagaragara atagira agahuzu basahuye abana gusa ubu unya abantu bose nta n'agahuzu bafise nta n'ikintu na kimwe bafise ubu
aba bandi babyeyi nabo nubwo barokoye bimwe mu byo batunze bemeza ko ubuzima bwabo butazosubira kuremerana vuba
harya mu bimanga ni twarokoye agahanga none utwo n'utuntu turokoye natwo tudukoresha
jewe igihomoka cyaguye hejuru y'inzu mu ibarabara ndahunze mvuye mu rugo ndiko ndasembera mu mihana imirima yari yononekaye yangiritse ibiharage yose byose twari igomba kuzogusarura imirima icyatu yose jewe yangiritse yose yagiye inzu yanjye yose iragiye mubona cyo ndonka nzobamo
umwana tubana inzu yahomotse n'ibintu mugabo umuntu namurokoye nayo jewe igeretswe ko n'intude ntiyahenetse ngo iryame hasi igiharage kimwe kivi kiva nubona rubya runtu iyo rwavuye rwasikanye mu ruzi atagaharage kamwe sigaranye nayo icibagiwe cyo n'udutoki
mu mwanya wa mbere igipolisi cyari cyavuze ko abahitanywe n'iyo mvura y'isegenya bagera kuri 38 amazu atazwi igitigiri n'imirima nabyo birononekara mu nyuma ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikanganji bw'umutekano cyavuye cyandika ko amaze guhitanwa n'imisozi yishitse ari 26 indwi barakomereka abagera ku 10 nabo barabugwa irengero gushika mu ntango z'umuhingamo Desirendagije Imana umwe mu bajejwe intwaro yemeje ko bapfuye bagera ku 28
bari mu gacimbiri ka Rukombe n'agacimbiri ka Nyimpundu bamwe bariko bazora mu mazu mbere hariho n'abandi batarigira baboneka kandi atari bakeya mbere bagiye bajana n'abagore babo n'abana kugeza ubu bamwe bagire baca mu mazika abandi banabo bariko bajana indembe kwa muganga
abatekerejwe izabo basaba leta kubagarukirako
dusaba ko leta yotugerako bamwe bakaronka bakabatabaza nk'agahuzu abandi bakaraba nk'uko nk'aho bodukira kuko aho hantu nta kibanza kizosubira kuhaba ahantu hose hatengaguritse ahantu umuntu yoronka kira na burende
icyo dusaba ni uko leta yotugerako kugira ngo itugarukireko na cyane cyane ko imisozi n'indimiro zose zaheze wanashaka nta n'imirima benegihugu bagisigaranye kugeza uwo mbere wanashaka n'abenegihugu basigaye nta n'amazi bashobora kunywa ya Rusengo aho ni barabara kugeza ubu ntushobora kurengana
buramatari w'intara ya Cibitoke arabahumuriza Joseph Teriteka yizeza ku buryo bwose bukenewe buriko burarondererwa kugira ngo ntiyagire abantu barara mu gahinga Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.